Iyimwumva na Radio Ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio ya Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda aho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi ry'Amerika. Abadushakira kuri internet mudukurikire kuri www.radioyacuvewa.com. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi. Ne Eugenia Mukankuzo ngiye kubasuhuza ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi ejo byasinye amasezerano yo kurushaho gufatanya mu nzego z'umutekano n'ubuhahirane.
Ni ibintu bisanzwe cyane cyane ibintu byerekeye gufashanya, ariko njyewe nari gushima bavuze ibya CPGL igende bubyura CPGL.
Uwo ni Nyangoma Leonard uyobora ishyaka CNDD mu Burundi.
Kimbabaza kimwe ni uko tugenda dusubira mu bintu byabayeho, nk'uko muzabivuze rwose CPGL yakoze ibintu byinshi cyane biracyariho, ibyo bamushatse gusinya byose n'ibintu bisanzwe.
Uyu we ni Salomo Baravuga, umuganga ku mugabane w'Uburayi akaba akomoka mu burasirazuba bwa Congo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Zimbabwe basaba itunganywa ry'ayandi matora mashya, ntibemera ibyavuye mu matora rusange aheruka kuba muri icyo gihugu. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ntiyitabiriye imihango yo gushyingura Yevgeny Prigozhin wayoboraga umutwe w'abarwanyi b'abacanshuro b'Abarusiya Wagner. Ingabo z'igihugu muri Nigeria zivuga ko zabohoje abantu 25 barimo abagore n'abana bari barashimuswe n'imitwe y'intagondwa mu majyaruguru y'igihugu. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya, ntimujye kure. Tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Zimbabwe basaba ko hakorwa ayandi matora, ntibemera ibyavuye mu matora rusange aheruka kuba muri icyo gihugu. Diane Nihazwe afite inkuru irambuye.
Urunani ruhurikiyemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Zimbabwe, The Citizens Coalition for Change, CCC, rwasavye umuryango w'umwe bwa Buraya n'ishirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri Afrika yo mu manuko SADC mu mfunyapfunyo kuba bahuza no gufasha gutora umuti w'icugo runani rwita akajagari kakurikiye amatora aheruka kuba muri Zimbabwe. Ostalos Siziba, icegera c'umuvugizi hugo runani CCC, ruza imbere mu batavuga rumwe na leta ya Zimbabwe, yabwiye abamenyeshamakuru iharare ko gusubiramwo amatora ariyo nzira yonyene yovana Zimbabwe mu kajagari. Umurwi utunganya amatora muri Zimbabwe wemeza ko President Emmerson Mnangagwa w'imyaka 80 yatsindiye manda ya kabiri n'amajwi agera kuri 52 n'ibice 6%. Nelson Chamisa nawe atavuga rumwe n'ubutegetsi akaba afise imyaka 45 aronka amajwi 48%. Indorerezi mva makungu zirimo iza SADC, iz'ubumwe bwa Buraya, izo mu ishyirahamwe ry'ibihugu bikoresha ururimi rw'icongereza Commonwealth, zahagarikiye amatora rusange ya Zimbabwe, nazo nyene zivuga ko ayo matora yaranzwe n'utunenge kandi atabaye muri demokarasi. Bumwe mu burorero butangwa n'ishirahamwe SADC ni ukuba abatavuga rumwe na leta batemerewe gukora imyiyamamazo yabo bisanzuye, uguhengama kw'ibimenyeshamakuru vya leta n'iterabwoba ryakozwe ku batoye. President Emmerson Mnangagwa yamirira kure abavuga bose ko amatora yagenze nabi, akongera agasaba impande zidoga kwitwara mu butungane. Urunani CCC rutavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Zimbabwe ntiruravuga nimba rutegekanya kwitwara. Ntibimenyereye ko SADC idudurira ko ikavugira hejuru utunenge tw'amatora mu bihugu vya Afrika iba yarungitsemwo indorerezi. Akenshi ishigikira iba vyatangajwe n'imirwi itunganya amatora y'ibihugu bitandukanye.
Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ntiyitabiriye imihango yo gushyingura Yevgeny Prigozhin wayoboraga umutwe w'abarwanyi b'abacanshuro b'Abarusiya Wagner. Prigozhin wigeze kuba inshuti magara ya Putin, yaguye mu ndege yahanutse mu Burusiya mu cyumweru gishize. Inkuru nayo tubaza Thomas Diane Ninahazwe.
Ibiro vya president w'Uburusiya Vladimir Putin vyatangaje no makuru vyirinda gutomora umunsi Prigozhin azoshingurwako n'ikibanza azoshingurwamwo. Dmitri Peskov ajeje gutanga makuru mu biro kwa Putin yavuze ko ubutegetsi bw'Uburusiya atacu bufise buvuga kuco yise imihango irababwite umuryango wa Prigozhin. Kurundi ruhande ibimenyesha makuru bitandukanye vyo mu Burusiya bivuga yamarako Prigozhin ashobora gushingurwa canke aja yashinguwe kuri no wa kabiri mu itongo ry'abapfuye gitwa Serafim Muskov. Iri tongo rishingurwamwo abasirikare bafise amapete yo hejuru. Ni naho abavyeyi ba President Vladimir Putin bashinguwe. Itorokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP dukesha ino nkuru yasesanguye rivuga ko ibizigiziki no kutaboneka kw'amakuru yuzuye y'ishingurwa rya Prigozhin biriko vyunyura makenga yabibaza ko indege yarimwo yoba yakorowe n'ibigirankana n'ubutegetsi bw'Uburusiya kugira ngo bumwihore inyuma yuko abugumukanye. Ikinyamakuru AP kibandanya kivuga ko naho ubutegetsi bw'Uburusiya budashaka ko Prigozhin yigeze guhabwa ubushimwe butari buke n'Uburusiya ashingurwa na ivyubahiro bigoye kumwaka ikibanza n'uruhara yagize muri politike y'Uburusiya biciye mu gutwara abarwanyi b'abacangero mu mugwi wa Wagner. Amatohoza y'ibanze yakozwe n'iperereza rya Amerika yerekana ko indege y'abigenga jet privé mu Gifaransa yahitanye Prigozhin na zimwe mu ndongozi zindi za Wagner yahenutse bitavuye ku isanganya. Ubutegetsi bw'Uburusiya aha bugahakana bwivuye inyuma ababwagiriza kuba inyuma y'ihenuka y'iyo ndege yahitanye abantu 10 bose bari bayirimwo.
Abategetsi ba Ukraine bategetse gukura abana mu miji 5 iri hafi y'urugamba mu ntara ya Zaporizhia mu majyepfo y'igihugu. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho mu kanya. Umuryango w'abibumbye uratangaza ko abantu hafi 183 bishwe muri Ethiopia mu kwezi kwa 7 mu ntara ishyamye mu ntambara ishyamiranije ingabo z'igihugu n'abarwanyi ba Fano mu ntara ya Amhara. ONU irasaba ko iyo mirwano ihagarara. Inkuru tubaza Fide Niyongabo.
Marta Hurtado, umuvugizi w'ibiro vya ONU bijeje w'agateka ka muntu, yamenyesheje ko abantu batari munsi 183 bishwe mu ngwano mu ntara ya Amhara kuva mu kwezi kw'indwi muri uyu mwaka. Hisunzwe amakuru yatorokanijwe n'ibiro vy'ishyirahamwe ONU bijeje w'agateka ka muntu. Ishyirahamwe ONU ryasavye ko ubwicanyi, uruhagarara n'ihohoterwa ry'agateka ka muntu mu ntara ya Amhara bihagarara. Umuvugizi w'ibiro vy'ishyirahamwe ONU bijeje w'agateka ka muntu Marta Hurtado yabwiye abamenyesha makuru i Geneve ko batewe impungenge zikomeye n'ihohoterwa ry'agateka ka muntu bitera ryiyongera mu bice bimwe bimwe vya Ethiopia. Marta Hurtado yavuze ko ibintu vyateye bimera nabi kurushiza mu ntara Amhara inyuma y'ingwano hagati y'igisirikare cya leta ya Ethiopia n'abagwanyi bazwi ku izina rya Fano muri iyo ntara n'ingingo yo gushyiraho amategeko yo mu bihe bidasanzwe leta ya Ethiopia yafashe ku itariki 4 y'uku kwezi k'umunani. Hurtado yavuze ko baronse amakuru avuga ko abantu barenga 1000 bahagaritswe mu gihugu cyose hisunzwe ingingo zo mu bihe bidasanzwe zafashwe. Amakuru atangazwa avuga ko benshi mu batawe mu mvuto ari abakiri bato bo mu bwoko bw'Abamhara bikekwa ko bashigikiye abagwanyi bazwi ku izina rya Fano. Yatangaje ko basaba impande zose zitana mu mitwe guhagarika ubwicanyi hamwe n'irindi hohoterwa ry'agateka ka muntu. Uruhagarara rwiyongeye muri iyo ntara muri uyu mwaka inyuma y'uko ingwano yihaye inkumbi mu ntara bihana urubibe ya Tigreya irangiye. Abagwanyi bo mu ntara ya Amhara baragize uruhara muri iyo ngwano.
Turacyari kumwe na Fide Niyongabo. Serwakira Idaria kuri uyu wa kabiri ikomeje inkubiri igana muri leta ya Florida mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inkuru rero tubaza Fide Niyongabo nk'uko nari mbabwiye.
Igihugu si Idalia kiriko gica mu kigobe cya Mexique, aho abahinga mu byerekeye ikirere bavuga ko amazi ashushe cyane muri icyo kigobe ashobora gutuma icyo gihuhusi icyongereza ingufu n'ingoga imbere yuko gishika muri Florida. Amakuru ya mbere atangazwa n'abakurikirana ikirere avuga ko igihuhusi Idalia gishobora kongereza ingufu zacu mu gushika ku rugero rwa gatatu imbere yuko gishika muri leta ya Florida. Zitezwe ko igihuhusi Idalia gishika muri Florida mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Zitezwe kandi ko kizoba kirimwo umuyaga w'igihuhusi simusiga kandi kigatuma haba imyuzuri ikomeye. Buramatari wa leta ya Florida Ron DeSantis yasabye abanyagihugu baba mu bice byitezwe ko igihuhusi Idalia gicamwo muri iyo leta bahava imbere yuko kihashika. Gilles Trepanier yanonoso ivyerekeye ikirere yigisha muri kaminuza ya leta ya Louisiana yatangaje ko amazi ashushe cyane yo mu kigobe cya Mexico ashobora kongereza bikomeye ingufu z'igihuhusi Idalia. avuga ko amazi ashushe mu ibahari ari kimwe mu bintu bikomeye bituma ibihuhusi biba. Anatangaza ko mu ndwi za vuba ubushuhe bw'amazi yo mu kigobe cya Mexique bwiyongeye ku rugero rutari bwaboneke imbere yaho. Trepanier yatangaje ko igihuhusi Idalia kizogira ingaruka zikomeye cyane kubaba muri leta ya Florida.
Fidele, tuje noneho muri Nigeria, aho ingabo z'igihugu zivuga ko zabohoye abantu 25 barimo abagore n'abana bari bashimuswe n'imitwe y'intagondwa mu majyaruguru y'igihugu.
Igisirikare cya Nigeria mu ijoro ryo ku munsi wa mbere cavuze ko abari bagizwe imbohe 25 batabawe mu bikorwa by'inteko zijeje umutekano byabereye mu gice cyitwa Goza muri leta ya Borno. Ni gice cyasinzikajwe n'ubwicanyi bukorwa n'intagondwa z'abayisilamu bwahitanye ubuzima bw'abanyagihugu batari bake kuva mu mwaka w'2009. Icyo gihe intagondwa z'umugwi Boko Haram zatangura ibitero byazo muri Nigeria. Byari bitegekanijwe ko 14 mu bagizwe imbohe batabagwa ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye mu mihana yahitwa Gobara, mu gihe abandi 11 batabawe ku munsi w'Imana urangiye igihe inteko za leta ya Nigeria zakora igitero mu mihana yahitwa Gava, aho abagwanya ubutegetsi bihisha. Ni hafi y'ibirometero 130 umuntu avuye ku mugwa mukuru wa leta ya Borno, Maiduguri, nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cya leta Onyema Nwachuku. Igisirikare cyarerekanye amasanamu y'abari bagizwe imbohe barimo abana bakiri batoye cyane batabawe. Benshi muri bo basa n'abishwe n'ikigoyi kandi bari bambaye impuzu zitabaguritse, byerekana ko bashobora kuba bari bamaze igihe kirekire bagizwe imbohe. Umuvugizi w'igisirikare cya Nigeria Onyema Nwachuku yatangaje ko ibikorwa by'inteko za leta biri mu twigoro tubandanya two gutuza abagira iterabwoba b'umugwi Boko Haram mu bice bagisigayemo muri leta ya Borno hamwe no mu yandi mareta.
Diane Ninhazwa na Fide Niyongabo barakoze kuri aya makuru hirya no hino ku isi batugejejeho. Mbibutse ko hari radio ya Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi bigiye kurushaho gufatanya mu nzego z'umutekano, ubucuruzi n'ibindi. Ibi bikubiye mu masezerano abategetsi b'ibihugu byombi basinye i Kinshasa ejo kuwa mbere. Abasesengura politiki y'akarere babona bate ayo masezerano? Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabivuganyeho n'inzobere z'akarere zirimo Leonard Nyangoma uyobora ishyaka CNDD mu Burundi na muganga Salomo baravuga, bose bari kumwe ku mugabane w'Uburayi.
Yewe mbona ko bisanzwe ku bihugu bibana by'ibibanyi. Hanyuma ikindi, Perezida Evariste asanzwe ari umukuru w'akarere ka Yase, kuko yari injiyeho ndetse n'ubusi datahura icyo kongirondera muri Yase. Igihe ivuga yuko mu bihugu bigize Yase byinshi nibyo bishyigikira umugwi wa M23 2023. Hanyuma rero ibibazo baganiriye ibintu bisanzwe cyane cyane byerekeye gufashanya, ariko jyewe nari gushima bavuze ibya CPGL nyine bubyura CPGL kuko yari yararanguye imigambi myinshi gusumbya ndetse Yase imaze kurangura.
Na Dr. Salomon baravuga nawe nyine muri rusange ibyavuye muri iyo nama mwavyakiriye gute?
Muri rusange ibyavuyemo ndakeka ndagira ngo mbaze nshimire Muzee Leonard Nyangoma uburyo abivuze, niko mbitekereza rwose. Navuga ko dusangiye ijambo nk'uko ikiganiro kinitwa dusangiye ijambo n'ibitekerezo. Gusa nyine ikimbabaza kimwe ni uko tugenda dusubiramo ibintu byabayeho, kuko nk'uko Muzee abivuze rwose CPGL yakoze ibintu byinshi cyane biracyariho. Ibyo bashatse gusinya byose n'ibintu bisanzwe. Kimwe n'uko muri urwo rugendo kugira ngo Perezida Ndayishimiye ajye muri Kongo, ni ubundi mu bisanzwe yagombye kujya guhahirayo ahubwo buri munsi. Ntabwo ari ikintu gitangaje. Kimwe n'uko ibyo bakoze byose mbona nta gitangaza kirimo. Ni ibintu byari bisanzwe mu buto yari yarabishyize afatanyije n'abandi bose bari bariho. Habyarimana icyo genda kekana imicumbero batangiranye d'abord tripartite bya kera cyane. Ndumva ari ibisanzwe nta kindi. Icyari kunshimisha niyo baza gushyira priorite ku mutekano, kuko nicyo kintu CPGL itigeze ikoraho cyane. Ibindi bikazaza nyuma, ariko babaje kugira umutekano, kuko ntabwo simetiri zijya zijya gukora business ntabwo ndabona serikali zigenda zikoreye amavarize y'amafaranga donc nkeka yuko umutekano ugomba kuwa mbere kandi muri iki gihe nduva president Evariste afite amakarita yose mu ntoki kugira ngo abashe gukina umukino ubwo turaza kubigarukaho.
Tuvuze kuri icyo kibazo cy'umutekano mu masezerano bateye kugikumuha abategetsi babiri harimo ibyerekeye kwivuna abansi abo bategetsi bakaba baranashavujwe n'uko bavuga ko umurwi M23 utarava mu birindiro urimo kugira ngo uje mu bibanza wateganirijwe kandi bakaba bavuga ko umutekano utaragaruka kuri icyo kibazo kuri aya masezerano mwebwe mwayakiriye gute ibyo bashikirije mwabyakiriye gute reka dutange ku mushinga ntahe nyango mareyo naho
by'ukuri biragoye kugisho ndabivuze ko nibyo nk'uko bivuze bashimikiye niyo masezerano yonyine bateye igikumwe nta n'ayandi ibindi babiciye ko bayeyemza bateye igikumwe ku masezerano ngo yo kwivuna aba umwanzi n'amasezerano yerekeye ikibazo cy'umutekano bagomba ni byiza cyane cyane ku kibazo cy'umutekano cyo cyiza imbere ya byose ariko ikintangaza kandi nuko numvise basaba yuko basaba aba perezida abategetsi ngo yuko ngo akarere ko tegeka y'umubiri tukakubahiriza amasezerano yateye ko ibikumu bagashingwano kuja ku birindiro n'ibindi mugabo urumva abo babivuga n'abategetsi bo muri EAC muri abo harimo umukuru wa EAC muri ibi bihe urongo EAC bari perezida w'u Burundi none abivuga bibwira nde aho niho tuje twibaza ikibazo abibwira nde aribwira cyangwa abarira abandi
Dr. Salomon baravuga mwebwe ku masezerano yerekeye ku umutekano muke urangwa muri Congo n'akamukatewe eka abategetsi bo mu ntara kugira ngo bakore ibishobota byose kugira ngo imirwi yose itwaje ibirwanisho yubahirize ibyo yategetswe gukora izo mwabyakiriye gute
ye byarambabaje cyane kubera yuko muri buka ko perezida Ndayishimiye asigaye ashinzwe icyo bita le mécanisme régional de suivi de la mise en application de l'accord cadre d'Addis Abeba ariyo masezerano ashinzwe gutanga umutekano usesuye mu karere kose mu bihugu byose mbese niyo mirwi yose itavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu bihugu byose mu karere bakayirwanya n'icyo kibazo cya M23 muri buka yuko n'aya masezerano avuga Addis Abeba bayasinye biturutse kuri Nations Unies na EAC irimo na CIRGL oru kuva perezida Ndayishimiye afite presidence ya mécanisme régional de suivi yagombaga kuza ari kutubwira ati ndabona ibiri kubera muri za Nairobi nicyo bita mu mibare des sous-ensemble l'ensemble global c'est d'accord cadre Addis Abeba ibindi ni za sous-ensemble oro kugeza ubu kugira ngo tubone umutekano president Ndayishimiye niwe ufite icyo kibazo kuki ataje ari kuvuga ati yewe ndaje noneho kubera ko nyobora iyi mekanisme mureke ndebe uburyo twabishyira mu bikorwa
Dr. Salomon baravuga murakoze cyane rwose ku kanya muhari radio nk'ijwi ry'Amerika
murakoze bwana Frederic merci beaucoup
ndabashimiye mu mushinga ntahere unaranyangoma ku kanya muhari radio nk'ijwi ry'Amerika kuri ibibazo bihambaye
turabuke nguruke Frederic n'edo dutumiye tuzokugamburukira
ibiganiro by'ijwi ry'Amerika rero radio yanyu birakomeje abarundi bahungiye muri Tanzania bari mu bwoba bwinshi ko igihe icyo ari cyo cyose bashobora gusubizwa ku ngufu mu Burundi nk'uko byagendekeye impunzi zari mu nkambi ya Mutabira muri 2012 bavuga ko ibimenyetso babibonera ku kwimwa iby'ingenzi bakenera buri munsi inkuru y'umunyamakuru James Jovin mu nkambi ya Nduta muri Tanzania
Ijwi ya Amerika kuri uyu wa kabiri ryatembereye mu nkambi ya Nduta zone ya 10 kwirabira uko ubuzima bw'impunzi bwifashe muri iki gihe abiyandikisha ku bushake bwabo bakomeje gutaha gusa ababona ko ikibazo cyatumye bahunga kitarakemuka bari mu bwoba ntangere bamwe mu bahaye ikiganiro Ijwi ya Amerika babona yuko ibihano biriko birakoregwa impunzi bisa nk'ibyabaye mu nkambi ya Mutabira mu mwaka w'2012 nyuma yaho bakiye birukanwa ku nguvu mu gihe cyo bahunze kitari bwa bazimuke kugira batahe ku bushake bwabo. Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta bivugira ibyababayeko.
Aje mpunze kabiri natangwe mpungira mu nkambi y'Mutabira. Mu nkambi y'Mutabira twarabayeyo tubayeyo haragerege duhungu kaduhunguye ku nkoni mugobo ku ngumutekano mu Kenyene wafatiye ku moko twamaze igihe gito. Igihe gito dushatura turahunga. Kandi ubujye twahunze umengo twahungiye imvura mu muko. Bamwe usanga bicwe inyuma y'inkambi abandi bagiye gufungwa bakanyurutswa kuba ngo umuntu wari mu gasho mu wagenda kumuraba ukaza wumva ngo wawe nta utuzi yo yaroye ukazohembera yuko azotaha ukazobura.
Ndabona yuko ibintu bitagenda neza ko kubwi wanje kubera munze kabiri hariho ibyatumye mpunga no bitaraja mu buryo ninacyo gito abantu bavuga ati jewe mu Burundi gusubirayo oya sinosubira kubera mu Burundi hariho umutekano muke ninacyo gituma mvuga ati bishobotse barabo ikintu botugenza
no kuvuga iyi nkambi ya Tanzania prema guhera nyarugusu nungaha Nduta turagiramiwe birenze kweri
mu gihe leta ya Tanzania yama yagize akigoro mu kwakira impunzi z'abarundi kuva kera izo mpunzi zavuganye n'iji Amerika isaba ko minsi yose amategeko mpuzamakungu agenga impunzi yokurikizwa mu gihe intambamyi zatumye bahunga babona ko zitarava mu nzira kugira batahe
none mwumva twebwe amahoro tugenda dufise nayahe aho twasaba abantu bari imbere badushikira imbere badutangarize twebwe abo muri nkambi ya Nduta kata amahoro dufise leta ya Tanzania nukuri twayisaba itwo nkuko yatwakiriye itwumvirize amaboroko yacu kuko umuvyeyi iyo yakiriye umwana amakira umwana kugira ngo amubungabunge amutunge mu gwa neza ingorane zose ashobora kuba ko bashobora kuyane kuzibona none mwumva nkuko batwakiriye badukunda nibadukundi ubuzima bwacu batugwanire nkuko babisavye bako byuko botugwanira
mudufashe kabisa muraho ikintu twihweza ikibazo cyacu kije mu ngiro kuko mu Burundi ndugendayo kandi ngaha naho umutekano ntiwifashe neza abo udukingiye abapolisi umva abo udukingiye niba uduhungabaniriza hasasa nk'abantu baza gufungwa ukarindira uwawe ukaza kumurondera uwawe mu mabohero yose abaho ukamubura none uwo muntu aba yaroye hehe cyo kintu kabisa mukidufashemo kabisa icyo kintu kirababaje gose nka twebwe impunzi
minsi yose leta ya Tanzania yafatanije na leta y'u Burundi bahamagarira impunzi gutaha mu gihugu cyabo bavuga ko amahoro yagarutse mu gihe bamwe kubwabo bemeza ko buri muntu yahunze ukwiwe kandi mu guhunga atabahitanye uwundi ari nayo mpamvu basaba leta kubahiriza amategeko agenga impunzi na mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi 2022 umugwi w'impunzi zaserukiye abarundi bahungiye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu urarungitswe mu Burundi kwirabira ingene umutekano wifashe ico bita mu cyongereza go and see gusa bemeza ko basanze ikibazo cy'umutekano ukwiye kitarakemuka kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini kubwijwi rya Amerika.
James Jovini urakoze. Urukiko mu ntara ya Gitega mu Burundi kuri uyu wa mbere rwahanishije igifungo kiri hagati y'umwaka n'imyaka ibiri abantu barindwi bashinjwa kuryamana nabo bahuje igitsina. Ababunganira mu mategeko bakavuga ko bagiye kujuririra icyo cyaha. Eroje Wirikaneza.
Abanye bose nabari mu bakozi n'urwego nyobozi rw'ishyirahamwe ryitwa Muco rifite icyicaro ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega. Batanu bahanishijwe mu nyororo w'imyaka ibiri mu gihe babiri bazofungwa umwaka umwe. Umwe mu bakiri urubanza ni umukenyezi yarajejwe ibigega muri iryo shyirahamwe yahunze atarafatwa n'igipolisi mu mpera z'ukwa kabiri uyu mwaka igihe abantu 24 bahagarikwa n'igipolisi n'ingendereza bari mu nama mu gisagara cya Gitega bikekwa ko ubutinganyi. Yakiri urubanza atahari. Sentare nkuru ya Gitega yabahanye ibagiriza guhuza ibitsina bisangiye no guhimiriza abantu kuja mu buhumbu n'ubusharati nk'uko byemezwa n'umwe mu bashingwa manza babunganira mu mategeko. Ntiyashimye ko umwidondoro w'umenyekana ingingo bafatiwe yamenyekanye ku itariki ya 22 ku kwezi naho yari yagizwe ibanga kugera mu mpera zindi witwaraye turangije. Uwo mushingwa manza avuga ko yabaje kubona n'abarekuwe na sentare bataciye basohorwa mu ibohero nk'uko vyategerezwa kugenda. Amakuru y'u Amerika yaronse n'uko umwe mu bari bafunzwe kwezi zaha bagirizwa yitavye Imana mu ijoro ryo kuwa kane rishiri wa gatanu mu ndwi iheze. Abajejwe ibohero na parake ntibamworohereje kugira aje kwivuza vyoroshe ingwara yagendana hepatite B. Yagiye kujanwa kwa muganga ari ndembe ataca abaganga bakiramira niko amasoko yacu yatwiganiye. Abo muryango w'uwo mugabo w'imyaka 33 nta kinini bashimye kubivuga ko yamara amakuru awegereye yabwiye Ijwi rya Amerika ko azofubwa kuri uyu wa kabiri. Nyakwigendera yaturuka ku musozi wa Mugutu muri komine n'intara ya Gitega. Medeshurwe ry'Imana Imana yarajejwe inyigisho mu ishyirahamwe Muco yari bubejejwe n'abacamanza nk'uko amasoko yacu abivuga. Ijwi rya Amerika ntiryatoye kuri telefone y'umuyobozi w'ibohero rya Gitega, umuvugizi wa Parake Nkuru ya Repubulika n'umuyobozi mukuru wajejwe amabohero mu Burundi, kugira ngo bagire icyo bavuze canke bishure ku butumwa bwanditse twabarungikiye. Kuvuga urubanza rutanguye mu ntango z'ukwa gatatu, abafungwa bakarungikwa mu ibohero rikuru rya Gitega, amashyirahamwe yigenga, abashingwamanza n'iyindi mirwi birinze kugira byinshi babivuga ko. Twashimye kubitwara bukebuke kugira turabe ko abategetsi batoca bavyuririra ko mu kubahana cyane bashizemo n'agashavu karenze. Ni kuba baserukira amashyirahamwe mpuzamakungu muri Afurika y'Ubuseruko yabwiye Ijwi rya Amerika, ariko ntiyashimye ko umwidondoro w'umenyekana. Perezida Ndayishimiye yaragize icyo abivuga ko icyo gihe yamahirinda kududurira ko kwari kwerekeza kuri abo bantu 24 bafatiwe ku mugwa mukuru wa politike. Yavuze ko ubutinganyi bukwegera igihugu muvumo, kandi abarundi babukora n'ubwo batobaba mu gihugu bakwiye gufatwa nk'ibivume.
Ubu hariho n'abantu bigisha ijambo ry'Imana n'abamenyesha Imana abishyigikira, ukaza wumva uvuze ngo abagabo n'abagabo barongorana ni bumwe, ubundi nawe ngo n'abagabo bobo ngo basambana ngo baba sivumwe nk'uko umenga barangana. Nibicumuro byose mugabo hari hiri icumuro by'ivumwe, muracumura mugahagera aho Imana ivuga iti urakita ku isimbo y'inuma ahafi ni yanga. Hageze ku cyaha cy'uko abagabo n'abagabo barongorana, abagore n'abagore bakarongorana, iryo nivumwe Imana ntishobora kwihangana. Ndabasabye mwebwe abarundi, twamirire kure emwe tukigira umuvumo twe. Niba umurundi yaba akagira n'ahazoba ari muri Amerika aja muri ibyo, tumuvume tumugire ikivume mu gihugu cyacu.
Kwa 15 ku kwezi naho ari ku musozi wa Mugera hari kirimba cha Bikira Maria mu ntara ya Gitega nyene, Perezida Ndayishimiye yagarutse ku byerekeye abatinganyi. Ari mbere y'intumwa ya Papa Francisco yari yaje mu birori byo guhimbaza imyaka 125 heze Katolika ishinze imizi mu Burundi, yagirije ibihugu byo mu burengero bw'isi zazanye misionari muri Afrika gukora amahano azotuma mbere ikiremwa muntu waherengetera. Muri iyo harimo ubutinganyi.
Ibyo bihugu abagariza mu ry'Imana mu 1998 baje baturukamwo aho kuduha akarorero keza. Uno munsi niho hava abatwigisha gusambura amabwirizwa y'Imana, bahiganwa mu gusambura ikiremwa muntu, mu gukorora inda, mu guhohosha abari ku musego, mu gukora ibigwanisho ruho nyanganda, mu gukora ubumara bw'icurubozo kubera ishari n'inzigo n'ibindi. Bene ivyo bihugu niho batwigisha gusambura ingo, bakavuga ko abasangiye ibitsina bashobora kurongorana, bagahimiriza abantu ubusambanyi ata mutima usimba, bakigisha abantu ubuhumbu n'ibiterasoni ku mugaragaro.
Ku isi yose amatohoza yakozwe n'amashyirahamwe yaharanira agateka ka kiremwa muntu atandukanye yo kugera ku wa 12 ukwezi kwa 12 umwaka w'2022 yerekana ko hari ibihugu 68 bitemera abatinganyi. 11 muri byo bihanisha igihano cyo gupfa. Ibyo bihugu 68 biri muri Aziya, ikigobe cy'Abayahudi n'Abarabu hamwe na Afrika. Mu Burundi amategeko ahanisha uwagiriwe n'ubutinganyi igihano kigera ku myaka 2 y'umunyororo n'ihadabu. Umwe mu bashingwamanza batatu bunganira uwo murwi yatubwiye ko agiye kunguruza urubanza muri sentare isubiramo imanza ya Gitega. Ku bantu 18 bejejwe, bane baburanye bidegenza. Eroje buri kaneza, Ijwi rya Amerika.
Eroje Wirikaneza ni nawe hutugeje ku musozo w'ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha. Tukaba tumushimiye kuri iyo nkuru, dushimira namwe mwese abo twari kumwe n'abagenzi banje bose bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubibagezaho ku buhanga bw'ibyuma. Nari mfatanyije na Engineer Chang ari kumwe na Geoffrey Mutagoma, naho kuri mikro yari Eugenia Mukankusi. Twongere rero tubararikire ibindi biganiro bya radio yanyu mushobora gukurikira igihe icyo ari cyo cyose ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Tubibutsa ko mu Burundi mutwumvira kandi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda tukaba turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ni ya radio Ijwi rya Amerika. Dusanga kandi no kuri Facebook na YouTube, adrese yacu ni VOA Radio yacu. Mwakoze rero kubana natwe, tubashimiye tubikuye ku mutima kandi tubararikira ibindi biganiro bya radio yanyu nk'uko bisanzwe buri munsi.